kivuga ku byerekeye abagize ico bamara haba mu vya politike mu vy'imibano mu vy'ubutunzi mu vy'imico kama eka nibindi kiro kiganiriro kibaha kajyo ko kubamenya mu buryo burambuye tuvuze ku byerekeye ubuzima bwabo bakiri bato ibyabaranze bari mu ishuri eka n'ibindi bashoboye gukora bijya habona isi ikabafata nk'abantu bagize ico bamara. Uno munsi rero tuza kuvuga ku vyerekeye umunyapolitike w'umunyamerika yitwa Marco Antonio Rubio. Yo Marco Antonio Rubio akaba ari umwe mu banyapolitike bakomeye bo mu gihugu ca Leta z'Ubumwe za Amerika. Kiro kiganiriro mu gitegure nanje Christian Xavier nkaba ndabahaye ikaze. Uyo Marco Antonio Rubio yavuze kirenkozo ya 2018 ukwezi kwa gatanu ku majana 971 na rimwe afite imyaka 54 ha mu gisagara rero cha Miami niyo yavukiye muri Florida ni muri Leta z'Ubumwe za Amerika nkuko turuko turabibabwira. Afite ubwene gihugu bw'abanyamerika akaba ari mu mugambwe wabo bita aba republican murumva yuko asangiye umugambwe n'umukuru w'igihugu cy'ubuco abanyamerika akaba yitwa Donald Trump. Akaba afise rero imyanya y'ubushobozi yakuye kuri kaminuza y'i Floride n'indi yakuye kuri kaminuza y'i Miami. Akaba afise ukwemera kw'aba katolika. Uyu rero yarashoboye gukora mu bisata bitandukanye na cyane vya politike canke mu vyerekeye amashyira atandukanye azwi akomeye amwamwe akabona mu gihugu cy'u Burundi tuyazi. Bwa mbere rero yarabaye ico twabwira yagize ku munyabanga wa leta ya Amerika cyo bita secrétaire d'état américain ikiri naco yarabaye umuyobozi wa USAID cyo bita administrateur wa USAID. USAID murayizi ko ari ishyirahamwe rikomeye cyane ry'abanyamerika rifasha mu bitandukanye no ngaha mu Burundi harimo. Yarabaye mukenguza amateka Leta Zunze Ubumwe Amerika mu cyo gihugu aserukira Floride akaba yarabaye kandi cyo bita president de la chambre des représentants des États-Unis. Ayo namabanga akomeye yaronse. Ikindi twomya Rubio yararonse umunyamabushobozi kuri University ya Floride kuko nabibabwiye hari mu kibuga cy'1993 aronka rero iyo nyabushobozi ya doktora mu kibuga cy'1996. Mu gihe yari mu ishuri rero yaragize kwimenyera ico bita stage aho bita muri kabine ya representa uyu witwa Ross Littman, umuntu akomeye gose yashoboye kumwigisha byinshi bishobora gutuma nawe nyene atera intambwe mu byerekeye bya politiki. Uretse ibyo rero ubuzima bwiwe busanzwe uko twabibabwiye mu idini rya katolika mugabo mu ntango yari yarabatijwe abatizwa mu bita ba Mormon munyuma aba mu kwemera kwitugwa ba Baptiste hanyuma munyuma arabo mu katolika yemejwe. Umufasoni yiwe ni Jeannette Dusbedes uyu rero akaba yarasanzwe kera yagira imwe byo gutamba ico bita pompom girls. Pompom girls n'abantu usanga mu bikiro bitandukanye usanga arabigeme batambira ahantu hamwe nko ku ma stade. Uyu rero hari Miami Dolphin aho abo rero uko ari babiri Jeannette Bena Rubio bubakanye bakavyara abana bane uwitwa Amanda uwitwa Daniela Anthony hamwe na Dominic aho baba aho bita West Miami. Kuvyereka ivya politike rero uko twakutorabwira ku buzima bwe bwa politike mugihe hari ko araba amatora y'umukuru w'igihugu mu 1996 Rubio yatwiwe yarajejwe ibyo kwiyamamaza nk'umukandida w'aba Republican ko yaseruka mu gambo w'aba Republican Bob Dole muri Floride umva yarahetse uwo Bob Dole. Rubio rero aratogwa nk'umuserukiri wa mugambwe West Miami amaze gutogwa rero niho yaserukira Miami ahoye muri district 111 aho yari mu mugwi w'abakomitari tuvuge abantu basanzwe bari mu kugira ngo bashobore guharanira politike yaho imiami hari tariki 2023 kwezi kwa mbere mu mwaka w'2020 urumva yaciye iyindi myaka 4 mu 2022 arasubira aratogwa mu 2024 yongera gutogwa mu mwaka w'2026 mu kwezi kw'icumi mu 2026 niho yaba president de la chambre de représentants de Floride urumva ko yatwara abashingamateka baserukira iyo leta yo muri Floride aho hari habaye amatora y'ibihumbi 2026 ashikana mu 2008. Byarabonetse rero ko icyo gihe bwari ubwa mbere haba umuntu ashobora gufata uwo mugabane canke akaronka icyo gitsibo canke agaserukira abo bandi aje afise amamuko yabo mu gihugu cya Cuba mu 2008 niyo aserukira iyo ntara aho bita district 111 aserukira umugambi ko twababwiye ba Republican niho yatogwa. Rubio rero yaramaze kwandika ibitabo bitandukanye aho hari cyo bitse 1000 innovative ideas for Florida's future igitabo cyamenyekanye cyane aho yashira hamwe ibyumviro bitandukanye bijanye n'ibyo yabayemo aho yaraciga n'igihe yazaratembera hatandukanye akabona ibibazo abanyagihugu bafise muri ico gihugu akaba rero ari byo byatumye rero amenyekana akaba yashiraho ibyumviro na cari cyane ibyumviro ico byita aba conservateurs no kuvuga abantu basanzwe baharanira imico y'abanyamerika kugira ngo abanyamerika bagire ijambo bisangije. Ni mu gihe yari habaye novuga ubushakashatsi bwimbitse ku byerekeye abenegihugu baze babimukira yagira rero umugabane canke agashiraho proje ishobora gufasha mu guhindura ibyerekeye abimukira bari babanye benshi akaba rero wewe mu byo yashira imbere yamye yanka yuko haza aba impunzi nyinshi racare cyarafatiye ku mpunzi zaje ziva muri Syria byabonetse ko zari nyinshi cyane we ari mu mugwi w'abadashaka yuko abimukira canke impunzi ziza ziri nyinshi ngo zabonetse rero muri ico gihe zari zije ziva mu gihugu ca Syria mu gihe hariho ingwano akaca rero avuga ko bigora leta yo ngaho kubona ibyo ishobora gukora kugira ngo ishobore guhangana n'ibyo bibazo bijanye n'ibyo abantu basanzwe bavuye hari kugira ngo bamenye abasanzwe ari abansi b'igihugu cya Syria canke abarondera ubuhungiro bisanzwe. Ku byerekeye ibidukikije ari mu bafisi ivyumviro bita climato sceptique akaba ari umwe mu bavuga yuko banka ivyo kugabanya vya vyotsi vyica ibisenge ico bita emission de carbone akavuga yuko bishobora gusubiza inyuma iterambere ry'ubutunzi bwa Amerika avuga yuko bashoboye kuzibira ibyo byotsi bo bikora batarinze gushiramo ingufu nyinshi cyane kubera ko bishobora gutuma ubutunzi bwa Amerika busubira inyuma hama ku byerekeye indero mu mashuri akaba wewe ashiraho ishuri iracare cyane ry'aba privé aho bavuga yuko indero mu mashuri itegerezwa kujamwo ababishoboye bakiga bakoresheje uburyo bw'amafaranga yabo kugira ngo bafashe igihugu ico bita aba privé bakareka gushiraho amashuri leta iba ishizemo imitahe cyangwa ishiramo ingufu ashiramo ibyerekeye aba privé wiga yige akoresheje uburyo bw'amafaranga menshi kugira ngo aronke ubumenyi bwinshi. Rubyo kuvyerekeye ivyo mitekano avuga yuko abantu bategerezwa kubaho batunze inkoho ati ntacho bitwaye kugira ngo umutekano ube akarekurira ko abantu bo kwidegembya kugura no gutunga inkoho mu nzu zabo akaba atashaka na gatoya yuko igihugu c'abanyamerika kigire ni imigendranire n'igihugu c'ubushinwa kugira ngo bashobore kugira umutekano ukwiye bongere baharanira gateka k'abantu b'abanyamerika na cyane cyane akifuza kandi yuko leta z'umwe za Amerika yogira ijambo mu bihugu bya Aziya. Nuko rero umunyapolitika ariko aradukurikira turiko turavuga ku byerekeye umunyapolitika akomeye yitwa Rubio akaba ari umunyamerika akaba ari cegera cy'umukuru w'igihugu ariwe Donald Trump. Turasuye kubaha ikaze abadusamiye mu nzira aho turiko turavuga ku byerekeye uwo munyapolitiki yitwa Rubio icegera cy'umukuru w'igihugu cya Amerika. Dusubire twibutse ko rakurikira ko dusagana turi mu kiganiro wa wundi ko turavuga ku cegera cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika yitwa Rubio ku vyerekeye iby'ubutunzi Marco Rubio akaba avuga yuko bashotegerezwa gushira mu buryo hakaba uburyo bw'amafaranga buvuye mu bihugu bigize Leta Zunze za Amerika ico bita budget federal akaba nawe rero avuga yuko hakeneye uburyo bwinshi bw'amafaranga aja mu vyerekeye ibyigi sirikare mu kurondera amahoro n'umutekano akavuga yuko bategezwa gushiraho ivyerekeye amatax hamwe n'amaimpo ku masosiyete ashika 25% kwijana kugira ngo ahashobore ivyo vyerekeye ivy'amaimpo kubishiramo ingufu nyinshi bivyaza umusaruro kugira ngo baduze uburyo bushobora gufasha na cyane cyane abazoba bageze mu zabukuru batakibasha bazoba barakoreye igihugu ngo bashobore kuranka akajyo ko kuruhuka no gukoresha amafaranga. Mu kurangiza rero Rubio ku byerekeye iby'imibano Rubio Marco Rubio akaba ari umukonservateur nk'uko twabibabwiye akaba wewe rero adatahura na gatoya ivyerekeye ubutungane ico bwari bwarafashe mu ntwaro zaheruka imbere yuko Donald Trump ahaba nk'akarorero n'umuntu atifuza na gatoya ko haba abantu bubakana basangiye ibitsina ibyo ngo ntabi byumva na gato yarabigwanya akavugana cyane cyane yuko yanka atifuza na gatoya iryo tegeko rifasha abashobora gukorera inda ibyo nawe nyine ngo ntiyumvira ko byo muca no mu mutwe ico dikindi kintu kimwerekana ikindi naco atakunda aravuga yuko yipfuza ko bategezwa guhana gose imwe by'akarorero abasanzwe bafata ibiyayo urumutwe harimo na cyaki yari umutwe cicatsi urumuga ibitakana bis byose avuga byose ko ari byo guhagarika hanyuma akavuga yuko leta yoja mu byerekeye ivyo by'ubwishingizi ico bita assurance maladie bakaraba ingene bahagarika abantu baza kwivuza taco baterereye avuga yuko yipfuza yuko babiraba neza kugira ngo ntibisubize inyuma ivyerekeye ubutunzi mu kurangiza nkuko twa twavyumvise kare uyu rubyo ntipfuza yuko haba abantu baje bava mu bindi bihugu benshi baza arabumikira canke ari impunzi nuko rero ikiganiro wa wundi ni ukigarukiye Christian Savya kibategurira kana bikibashikiriza arashimiye mwese muri ko murakurikira kiro kiganiro kadusubira mu ndwiza nka yamanga tuzatuko turavuga kuvyerekeye uwundi muntu tuzatwatoye asandwa ari umuntu ashobora kuba yaragize icamara mu vyerekeye vya politike ivy'imibano ivy'ubutunzi eka n'ivy'imico kamba tuzosubira mu ndwiza nka yamango mwakoze
Wa undi
ni wa undi
ikiganiro kiba yagira ku buzima bw'abantu batandukanye bamenyekanye ku bikorwa vyabo.